nera no gwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango bamahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka bo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawo radio inzamba iraguhakanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Ndabara mukigere ndabifuriza n'umwaka mwiza w'2021 kaze mu kiganiro ndafite ijambo cyo kuri wa gatandatu ukwezi kwa mbere gishimikira ku bukozi bw'ikibi byibonekeza muri iyi minsi gatuma n'umutekano uhungabana muri ko mugishikirizwa na Francine Kanyange
ndafite ijambo
mukiringo kiri munsi y'indwi harabaye imitego ibiri y'abantu bitwaje ibigwanisho bishira umuriro byahitanye abantu bane bafuye n'abandi barakomereka ibyo byabaye itariki 30 Kigarama umwaka uheze hamwe n'itariki 3 nzero uyu mwaka mu ntara ya Bururi na Bujumbura no mu ntara ya Karusi na Cibitoke harabonetse abantu batowe bishwe abi Karusi n'umujyango w'abantu batandatu biciwe imwiri wabo mu Cibitoke naho ikiziga cy'umugore n'umugabo batowe bari kumwe Twumvirize inkuru ya Bonfils Niyongere yaciye mu makuru ya radio Inzamba kuri uyu wa mbere ijyanye n'umutego wari waraye ubaye muri komine Mugamba intara ya Bururi
Umutego w'abantu bitwaje ibigwanisho wabereye ku mutumba Nyakimonyi wa zone vyuya mu gice benshi bita ku Muhabo amakuru atangwa n'amasoko ya radio Inzamba gateka ka muri ako gace kavuga ko abantu batandatu bari mu modoka ari mu bwoko bwa Karina bari kubagenda Matana bageze muri ako gace nk'igihe cy'2 z'ijoro zibura iminota mike aho bivugwa ko baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana ayo makuru nyenda akabandanya avuga ko abo bitwaje ibigwanisho bahagaritse iyo modoka ari ku mudereva yanka guhagarara baciye bayirasa bukwi na bukwi abantu batatu baca baracikana ubwo nyene abandi nabo batatu barakomereka cyane iyo modokari abo bitwaje ibigwanisho baciye bayitunda nkuko amasoko ya radio Inzamba gateka ka Umugamba abandanya byemeza ayo makuru nyine akavuga ko abo bitwaje ibigwanisho bamaze gukora iryo bara baciye bakura meza batungwa nayo bameze babiri mu basire muri iyo modokari bose bavuka mu ntara ya Muyinga nkuko amakuru atangwa n'ababonye ibaranga bivuga bose bivugwa ko bakorera ishyirahamwe ESK riri kurikora ibarabara jiji murembwe muri komine Songa iyo ntara ya Bururi ari kuhubakwa urugomero rw'umuyaga nkuba igipolisi kimaze kuhashika cyato ibikoresho byari bifiswe n'abo bitwaje ibigwanisho harimo amacupa abiri yarimo ibitoro bya essence yoba yakoreshejwe mu guturira iyo modokari ntandwe yari bwahere muri komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura kuri iryo barabara nyene y'igihugu rugirindwi ku birometero birenga 30 uvuye mu gisagara ca Bujumbura hatezwe umutego n'abantu bitwaje ibigwanisho umuntu umwe arahasiga ubuzima abandi barakomereka
kubijanye nubwo bwicanyi bw'abereye Karusi ku munsi w'Imana hamwe n'umutego watetwe mu ntara ya Bujumbura itariki 30 z'ukwezi guheze igipolisi kiramaze kumenyesha yuko hari abantu bamaze gufatwa ku mvuza amatohoza Ugaruka mwumvise uko byifashe ku bwanyu ubwo bwicanyi bwo tuzwa gute Olivia ari mu Rwanda ati hari hakwiye kuba amatohoza kuri ubwo bwicanyi
jewe numva hakenewe cyane ku butungane bukora imiryango yarabuza abantu yarabuza abana na cyane cyane kiriya gitero gerutse kuri Bujumbura harapfuye mu mukobwa akiri je n'umukobwa ari we kazoza akigihugu abo bose baragenda ntanu umenya mbega none abakoze ico gitero nibande ubutungane ntibukora akazi kago kandi no gutabagwa abo bantu ntingira ntibigeze banaronka n'abapolisi bari hafi ngo babatabare abakora ibyo bitero ntanu wigera avuga ngo twabone basaho barengeye none abantu amugenda umwana yagiye gutembera umutonkumana w'umukobwa cyangwa na w'umuhungu wawe akagenda gutembera kumugoro bageze gutaha ntatahe ngo yaguye mu gitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho none ivyo no kuvuga ikintu kuri ubutungane burageze aho bukora urageze aho bukora ibyo bintu bigahagarara ubwo bwicanye ugahagarara umuntu agasubira kurara mushyira meze neza ati koma ataguma yibaza ngo harabigitero hijya kwanaka cyane nogenda uruguru nko kwitongo no hava mpura nabitwaje ibigwanisho umuntu ashobora kugenda haburuja n'uruza mu mutekano bose bameze neza bizeye ko bari mu mutekano atacu baba kandi mukuru w'igihugu bavuga abantu bose indego zose zivuga mu Burundi yuko hari umutekano amahoro ahari ayo mahoro abonekera hehe none ivyo bitero ko biguma biba birababaje cyane.
Jean-Marie ari muri Uganda avuga ko atagishobora gusigura ubwicanyi ariko ati ubutegetsi bwari bukwiye gushira imbere inama n'ingingo.
Ni cyerekana ko nuko abarongozi baba bavuga yuko amahoro asasagaye atemba nk'amazi ahubwo haze ingurube yariko amakara n'ubu uyacaka bikagaragara neza ko ibi byose biba biriko biraba ari inkurikiziza z'uburongozi bubi buba buhari uno munsi. Icyo nasaba nk'urwaruka rw'u Burundi notera kamo cyane cyane abarongozi bahari uno munsi mu gihugu cyacu ko bosubiza agatima mbembero ku gihugu bakibuka ko igihugu kidashingiye ku muntu n'umwe kandi ko igihugu kidashobora gutwara n'ingufu mu buryo bw'ibigwanisho ngo bikunda ahubwo igihugu cyategereza gutwarwa n'umwumvikano kigatwarwa n'itegeko kigatwarwa n'ibiganiro mu gihe bikenewe. Mugira rero twisanga nkuko byagiye byikurikiranya kuva kwikukiye mikabandanya kugeza no kuva mu 2015 izi njyana rero zigenda zaduka iyo zidashobora gutorega umuti biciye mu biganiro biheza bikabyura ingorane ari byo ubona ko harimo abantu bigaragara ko babona yuko bamaze guhebura bakabona ko meka ubutegetsi ntashobora kubamarira hakagira igihe babona neza yuko mengo bashobora gutora umuti biciye mu buryo bw'ingufu mu buryo bw'ukonona mu buryo bwo kwica nk'uko biriko biraba. Nibaza yuko rero abarongozi bakwiye kwikebuka bagatahura neza yuko igihugu gitekerezwa kubakwa n'ibiganiro bikubakwa n'amategeko yubahiriza bose kandi akabakingira. Saba mbere n'aba n'abandi baba bahisemo kubona yuko botorera inyishu ibibazo byabo biciye mu buryo bw'ingufu bwo kwibuka ko kameme iteka ry'umuntu naryo ritasubirizwa gusesa amaraso y'umuntu nabyo bibuga gito bukabije kuko urabye benshi mwaba baba bagirirwa nabi ntabwo ari bo baba barateye izi ngorane. Nicyo cyo gituma nimba hari ibibazo bya politike bakwiye kuraba neza hagahangana abafisi ibyo bapfa inzira karengane nazo bakirinda kuzogwa mu mporero.
Olivier ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati ni haba amatohoza yigenga abagira ubwo bwicanyi bahanwe by'akarorero abajeje umutekano nabo bakwizwe hose.
Icyo mbona bwa mbere na mbere bakwiye baragenda baraba ku birometero bike bishoboka bake bahashyira abapolisi naho boba nka babiri gusa ku bindi birometero bingana kiba kimwe cyangwa bibiri ndazi Burundi buri kugeza ku gipolisi gikwiye baze baragenda bahashyira abapolisi hanyuma bakaza bararaba abasuda nabo nyine babashyire kure bakaza barashyira ibihindiro hasi barabara cyane kugira ngo igihe bumvise nkaho urusoro ruvuge nk'umugihe gifata umupolisi ababonye ko hari ikitagenze neza cyangwa bakaza kwinterivena byari kumva nta bizava bimera abakira nabo bamenya yuko iyo ngendo ntabwo ari nziza kiretse kuri abo babikorerwa no kuri bo nyine ingaruka mbi zirashobora kubagaruka kuko muri bajya bagiye nabi hajya ineza y'inkuru ntigira ingarukiye kuri gato kiri gamusha ko kuri wenyewe yagize kamugaruka ko hari gihe muri abiri cyazunguruka icyako nabajya nyine nshobora kubashikira igihe ari kuragira abantu nk'uko na baba bari kubarirana n'abo nyine kuko uretse ko bafashe bashobora kumererwa nabi baba bari kubarirana n'imiryango yabo n'inshuti n'abagenzi iwabo nabo kandi nta mukeka nashobora kugira forumu bari kubarirana n'ibyo tungane nabwo igihe bishyize bakabafata bakaronka n'abakiri bakajya muri bo bakabafata bakabafata bakavuga ati kweri ibigaragara nibo nta karinganyo karimwo hatya nabo karorero igihe babafashe bakabajyana nk'ahantu hari abantu benshi bashoboka kubahaniraho kandi bakabaha igihano kimwe n'ubibonye uwo ari we wese ashobora kuvuga ati ni ukuri nzoga ibyo norisanzwe noriye bijya bintabyo nzojamo kuko ndabonye zifite ingaruka mbi igihe cy'umuntu agafata.
Anelka ari muri Kenya ati bose bahungabanya umutekano ni baronderwe bahanwe ariko atakujaniranya n'abatarimwo.
Ibyo guhera nuko borondera abantu bari ko baracyeza kavuye mu gihugu bakabafata. Anategeka akabahana. Yabo bagira byinshi no abafasha nuko bohera uwo mwuga wabo kuko nukida urici. Aye bagutera akavuye mu gihugu bakareka igihugu kigende nk'amahoro kuko igihugu iyo kiri nk'amahoro nacyo twumva mu mutima iwacu kimeze neza nta kibazo. Abajejwe gucungira umutekano bonigana n'abo bantu batuma umutekano utaba mu gihugu hama bakaraga umutekano woguma ukwiye neza nta kibazo. Gusa mu bisanzwe si byiza kujyaniranya ahubwo banza kwitonda mu kurondera abo bantu kuko iyo bajyaniranyije nyine usanga harimo abantu ariko baraza mu mporero umuntu atakoze icyo cyaha kandi uwakoze icyaha yagiye ko yuko babanza kwitonda bakaraba niba yakoze icyo cyaha ama bakamufata.
Muri Kenya na Sarah ati abajeje umutekano nibakora akazi kabo ko gukingira abanyagihugu.
Ndabona bigaragara ko umutekano mu Kenya nyine n'ikayi neza neza. Gereye umutekano ataba umeze neza igihugu na kikabe amagabo kamina kinge bibiri kuva muki kuko ashobora kuba n'imigirwana cyangwa ikaba izambonera kure kubera mu gihugu nta mutekano uhari. Kadisa na mchunzi ni edo mnafzengwa ya wize kuna wali wa uchunzi wa mwena mwari wa uhunga wanyi. Kupi agara nuko mzi uko kisirikari tuulundi kisi ala sirikari vesha jitu mteka na vesha wa polisi. Bari bake guagara mteka na wala nga jogo ugia barike kwa mguwano kwa kiko wenzima. Utunga ni gafata uwa wese ya kubiti vimu ni chotara jengo ni mzimuji jengo ni wamu mugambiri kubutege jengo changu ingo ni kana kafurani ngo arazi ngo nuwo ngo mugambye kanaka agacirwa urubanza ata kurenganya cyangwa ata kumenyana agacirwa urubanza rumubereye.
Gael ari mu Burundi nawe nyine asaba leta gukingira abanyagihugu.
Nandika ndabona izimaze iminsi biba nk'ibyaye mu ntara ya Bujumbura aho bateze umutego ku ibarabara bakagirira nabi ariko ariyunguruza ndetse nivyarayibaye mu kumunsi wejo w'itariki zitatu z'ukwezi turimwo ku munsi wa mongo nca nibaza ibibazo bishika bibiri nk'urwaruka abantu bateye imitego n'abasuma basanzwe canke ni ya migirwana yari imaze iminsi igwana hafi mu gihugu cose nkaca mvuga ibi bikurikira. Niba barabasuma basanzwe igihugu cy'u Burundi kirabitse abapolisi bakwiye bofata abo basuma bagakurikirana. Niba batari abasuma basanzwe naho leta nikigira ikikoze hakiri magomasha kugira abantu b'inzirakarengane ntibongere kuza barasiga ubuzima aho bariko bariyunguruza. Leta ntikigira ibishoboka byose kandi muri izo nzira zose zibiri leta irashobora kugira icyo ikoze kubwira abantu ntibagume basiga ubuzima bwabo mu gihe aba ariko bariyunguruza bapfa ku manza bajya mu miryango ko biboneka ko mu ntara ya Bujumbura canke i Bururi muri Mugamba abahasize ubuzima bose bari inzirakarengane bariko bizira ku manza ndetse nta n'uwovuga ko babahoye ibi canke biriya kuko hari abantu birenganira. Leta rero itagize icyo ikora mu maguru masha biraboneka ko iryo barabara cyane cyane iri barabara rya Bujumbura riva Bujumbura rituruka i Bururi biraboneka ko riri kw'ingorane nyinshi. Leta ntirari icyo ikora irari icyo ikora kugira ibintu bisubire mu buryo ndetse irari n'icyo ikora mu gihugu cyose ahabibonetse hajya kuri iryo barabara risigura ko no ku yandi barabara ibyo bishobora gushyika ibyo ni uko ari imaze kwibonekeza. Leta itagize icyo ikora mu maguru masha amazi arashobora kurenga inkombe.
Oban ari mu Burundi ati byose biterwa n'ibigwanisho bikwiragiye mu banyagihugu batabifitiye uruhusha.
itegereje ku bintu bigize iminsi biba ibyabaye umuntu yaburu uri muri komine Mugamba bika kumuhabona ajya byabaye muri Bujumbura rirare abantu basigaye bategera abantu bakabica ndetse n'abasangwa mu mihana bose bakongera bakabica kandi bitwaje ibirwanisho bikiri umuriro haniniya ibi bintu turiko tuyitegereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi nuko kugene hariho abantu dufite ibirwanisho kandi ibyo birwanisho haniniya ugasanga nk'abategetsi usanga banabizi aha twode mu rutoki intangi ibirwanisho birimo baratanga mu nk'urwaruka rw'imbonera kure ngo bagiye gufasha mu gisirikare ndetse n'abasirikare bamwe bamwe basigaye bigenza nko kunenga baratayi ibanga ry'igisirikare rero ikintu bivuga ko uko kugene abantu bashobora gutegera imodokari bakajya kwibarabara urumva ko ari abantu badasanzwe kuko turazi nka biriya babereye mu Mugamba urabona ko ari abantu bari bazi iko abantu baba bari bafite amafaranga kuko imodoka zica muri irya barabara turazi ko ari imodoka ari nyinshi mugabo tugiye kumviriza ugasanga barya abantu bapfuye bishwe cyangwa irya modoka ari bategeye hari niyo bari abantu bariko barakora muri irya baraje rero icyo nubivuga ko nuko kugira ngo bihagarare nuko ubutegetsi bwofata abanyagihugu bose ku rungana kuko turazi nk'izo mbonera ku rusanga zisize ibyo birwanisho ahanini iyo abenshi usanga ari abashomeri nta n'amafaranga bafite ubwo rero bamuhaye icyo kirwanisho arara ati mbega ni nk'umfise ntashobora kuyereka nkamererwa nabi nkakena kandi mfite ikirwanisho ushobora kuza kuronka amafaranga kandi bitangoye icyo rero nuvuga ni uko umuntu wese abona umuntu afite ikirwanisho iyo mudoma ku rutoki hanyuma leta igakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo birwanisho bikire umuriro bive mu banyagihugu maze abafite ibirwanisho baba ari abo bafitiye uburenganzira ndetse n'abo bapolisi hanyuma no kubasubira ko kuko ahaniniya aho twagiye turumva hari abantu bagiye barishwa basanga ari nkoho zatanzwe n'abapolisi kuko nabo nyine aha muri iki gihugu turumva yuko benshi bidoga ngo barakenye baragizembe kandi nabo ugasanga bariko bitwara nabi yego rero kuno kivuga ni uko ahaniniya kandi nubwo rwaruka rw'imbonera kure ntibasubiye kureka ngo rwigende nk'abasirikare ngo bahagarike abantu bareke umwe wese akore igikorwa aje
duherereze kuri Patrick ari mu Rwanda wewe abona ko kudahana abagira amabatandukanye bituma ubwicanyi bwiyongera
ikintu navuga ca mbere ni ingaruka zo kudahana ica kabiri ni ingaruka z'uko ibibazo vyabaye kuva mu 2015 bitigeze bitoregwa igisho biratangaje kubona amakungu na leta ndetse n'abandi bose bafisemo uruhara mu bibazo byabaye mu Burundi baracicitse bakamera nkaho ikibazo cari gihari cahenze kandi batigeze bagitorera inyisho izi rero ni ingaruka mbi z'ivyo bintu bibiri bigaragaza neza yuko ibintu byo kudahana mu gihugu bituma abantu bihubasha bwo kwica abandi ahandi naho uravye kuko abishwe babasanze mu mazu ni abantu bishwe biciye mu buryo novuga bw'abantu bashatse nko kwihora canke abantu babazi bahasha ariko uravye ibindi byo guturira imodoka kwica abantu imitego itegwa mu mabarabara ni ingaruka z'ibibazo byabaye mu 2015 aho bigaragara neza yuko mu gihe cyose tuzomara tanyishu iri kiraboneka ku bibazo biri mu Burundi bijanye na politike ko ibibazo bizokwama bihare abicwa bazokomeza bakicwa je ico nosaba rero nuko abantu bari kureka kuraba hejuru bakamenya ko ikibazo cyatangwa mu 2015 atawo cagiye bagashira imbere kumva amajwi y'abarundi bose ivyo binyumvira n'ivyo bibaza kuri kazoza k'igihugu
ariko mwumviriza ikiganiro ndafise ijambo kuvyerekeye ubwicanyi bumaze iminsi kibonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu ugaruka guhyamirije ubwo bukozi bw'ikibi n'ababugira bose iyo baturuka hose mwakoze mwese mwatwumvirije naho kuri ndisango
cari kiganiro ndafite jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.